Agatongo kwa sayemeza kumu kwezi kwa chumi na rimwe konyene ya banyuanyi bane umu gamge senera rongo ya bishwe muna rimwe ya ngozi ya balenga chumi na batanu barafungwa. Yabika ruseko waliko yuguru ringoro yumu gamge muliko mine gitobe inhala ya kirundo muburaru kubugu Burundi ihanuru ya ngozi mumeazu kwezi guheze.
Muli chino jihugu ingwara tufise ikombe ya chani niyo kukarariza amategeko uhele ye kuibiri kwa shingiro. Ndawa hakaro leo. Ibiri kwa shingiro yu Burundi dilembele Burundi wese kujen agenda mu gihugu cyose atawarya wangura mugabe cyo bundi ibara riringahe haki iki ngozi birateye akahinda mustandere w'ikomine kwa Nyamurenza ngo nta musenera ava mu yindi komine ashobora kuja muri iyo komine kugikorwa cha senere aca atuma imbonera kure ziza gutangira aho rero no babwira yuko muri ngozi uyu munsi ingingo z'agasakisa kizifatwa zinyuranye n'amategeko ziko zironona ibintu uku kwezi kuva gutanguye muri ngozi tumaze guhamba inyankamugayo zine zishwe nande n'imbonera kuri mugabo ukamenga ntangorane
iruhande y'abanywanyi avuga ko bishwe rwasasigura kandi ko ingoro za senere n'uba hatari hake zibandanya kubomorwa ariko abajeje intwaro n'ubutungane bakigira ati ndabibazwa mugabo bamwe mu bakuru b'intara ahubwo bagiriza abayoboke bico cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka kuba ari uyibomorera inyubako abo kugira ngo bikunde bamenyekane Juvenal Bigirimana buramatari w'intara ya Rumonge mu manuka bushyo burengero ari muri abo yabishikirije mu nama y'umushinganje w'intara yo hagati na baburamatari n'abaserukira imigambwe mu minsi heze
kwe twaribaza duti ibi bintu bituma bavuga ngo ingoro ya senere zononye ingoro za senere zononywe iyindi migambwe ifite ingoro ntiyagira ingorane n'imwe zigira n'ukubera iki duti rero dufate amashirateje adasanzwe muri zone muhuta mwijoro aho muri komite n'ifite de securite bacha bafata abahungu batatu umwe afise inyundo imwe bakora mu gasuka ni yukubomora afise kimito afise ibipanga bafise ibiziriko ubwo nyene bagifashwe reaction ya mbere urongoye ugwaruka rwa senere mu ntara ya Rumonga yahamagaye musantere ati abo bantu uraraba kingoni ngufi kuko nari wanje cyituma twamenye ko ara basenere bari impande y'ingoro yabo urumva bagira abayibomore bakuvaho tubafatiye ndababwije kuri kugeza ubu nta ngoro n'imironekara
mugenzi wa twari ntara ya Makamba mu manuko nawe yagiriza abasenere kugumuka gadi niyo kuri
ageze naho mbere abanyuranyi babo bigisha kugarariza ubutegetsi kuko bavuga bati bunyeni abanywanyi babo ngo byanga bikunda ngo bumvira na 20 ngo kwasa bategereza ku kiramoso muri matikirese iyo ngendo mbi yakagaye n'akagazo no kuvuga amajambo kugira ngo berekane ko baje bafise ingufu muri ubugambi wonyine yindi migambo yose imeze neza
ibirwasa bisuzugura akavuga ko imvugo be niyitangaje
nimuharure kampanye izotangwa tariki 27 z'ukwezi kwa kane hasigaye iminsi ngahe amezi atanu tukinjira mu matora nyezimu ubu no kwitangura gusa ahijya no hebe zotubonda abantu banyuragirana bamwe ngo caratuvunye niturekura abandi sindabizi ngo ibikindi biyo nakugugumwa lakini kugugumwa no kutagugumwa ivi wewe waca kubomora permanence utagugumwa bakaca baryaho ngo sendere ngo niyo twibomora ngo kugira ngo twiyamamaze twiyamamaze ariko nuwo kwiyamamaza yo kwiyamamaza yikura gashamba
aganira n'ijwi rya Amerika icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu nawe yahamagariye umugwise ni utunganya amatora gukora wigenga koko kugira ngo injyane ziri hagati y'imigambwe zituzwe yahagaza cyane kuri kino kiringo ariko handikwa bazokwita amatora y'umwaka uza batari bashoboye kwiyandikisha muri kamara mpaka y'umwaka uheze Gaston Sindimwo
nzira y'ikyoberi inzira y'ikugumuka ninzira y'urupfu ninzira y'amaganya ninzira y'amarira ku Barundi dusaba Barundi bose kuje muri iyo ntumbero natwe muri leta nko kumukuru y'igihugu yavyemereye abarundi tugiye guwategura amatora atari bwigira aboneka mu gihugu cyacu Burundi aho muri aya matora harangwamo amahoro n'umutekano tugasaba igisata seni ko cyo kwigenga koko kigakoresha abakinyi akaba ari bo bakorana gusumba abarorerezi yitabona yuko imaze iminsi ikorana n'abarorerezi gusumba abakinyi cyane cyane muri iminsi bariko basaba kwandika abantu nuko bo kwandika umurundi wese akwije amategeko atashoboye kuronka umwanya canke icyo gihe bitamukundira ku mpamvu zitandukanye yuko ashobora kwiyandikisha ntiyagire rero iyandikwa gikumirwa kuko yitanguye kwandika ukumira hacabya ingorane n'ukubindi byose bikurikira
mu ntazi tandukanye z'u Burundi abanywanyi umugambwe SNL kuva wemererwa gukora ku mugaragaro mu kwa gatatu uyu mwaka barahagaritswe batabwa mu mvuto ahanini bakunze gukurikiranwa ku byaha bibiri ugutunga ibirwanisho no gukoresha amanama temewe n'amategeko eroje uri kaneza juri ya Amerika.